Rusansimo rw'abanyamahanga bose baba mu Burundi rwatanguye ku munsi wa kabiri w'igendwi rufite intumbero yo kumenya abanyamahanga bose baba mu Burundi impunzi abimukira abatagira ibyangombwa n'abandi nk'uko byaseguwe n'ubushikiranganje bw'intwaro y'agate mu gihugu bwatunganije iryo sekeza Pierre Nkurikiye umuvugizi w'ubwo bushikiranganje yemeje ko bifuza ko atamunyamahanga yosigara atiyandikishije aho aba mu gisagara cha Bujumbura muri zone ya Kamenge Ngagara Nyakabiga Musaga na Kanyosha niho haba abanyamahanga benshi ikibonekeje muri iminsi itatu ni misunikano kubera abandika ari bake abanyamahanga nabo bakaba benshi bashaka kwiyandikisha nkuko umukenyezi abo mu Kamenge abisigura
aha jana azindutse dushitse ngaha twiyandikishije tusanze turi wa 75 no tuza gushikirwa ariko nacho kandi ikindi tubona ngaha abantu ni benshi cyane kandi ko ari benshi abantu abandika ni bake turafite ibindi bikorwa tukora tuve ngaha hakiri kare bamwe turafunze tugenda guteka naho baduha iminsi itatu ariko ntibishoboka
bamwe ndetse nk'uyu mugabo wo muri zone ya Nyakabiga barafise amakenga kuko bataseguriwe imvo n'imvano y'ubwo rusansuma
bwe batubwiye ko ari resansuma y'abanyamahanga gusa nicyo gituma ndabitabye ako kamo ndabwira bidutera kubera dufite amafomu tuba n'umuryango présence ingene turi mu muryango namba muri 5 personnes mutegeza kwitaba mwese 5 personnes bakababona bakaca babaregistra
umwe mu ndongozi z'abakongomani mu gisagara cha Bujumbura aratera kamo bene wabo n'uwoba ataronsa kanya muri iminsi itatu kunyarukira ku biro bya zone kuyandikisha nk'userukira impunzi z'abakongomani ndasaba ko nabatsinze kuboza kuko ni kuneza yacu ikindi naco ntawuzi neza ico rugamije nico gituma amakenga tubura ariko urabona ko abenshi bitabye akamo ico bikoze umwanya wabaye muto batwongera ikiringo kuko murabona ko no ku munsi wa nyuma turi benshi ntawuzi ko twese bikunda ko twandikwa ku munsi wa nyuma wo kwiyandikisha izo ndongozi z'abanyamahanga zisaba ko hokongerezwa ikiringo kuko abanyamahanga ari benshi kandi abari bajejwe kwandika ari bake bifuza ko hotangwa umwanya ukwiye kugira ngo ntiyagire uzosigara kubera ukutamenya canke ugufatirwa ubushikiranganje bw'intora gatse mu gihugu bwaseguye ko kugira ngo bwongereze ikiringo buzobanza kuraba ko hari abataronsa akaryo ko kuyandikisha bovuga ko rusansuma nk'izo ari kumvo z'umutekano w'igihugu naho atabitigira biramenyekana vy'abiyandikishije amakuru duhabwa na bamwe mu bajeje kwandika batubwiye ko abenshi ku bice 80% ari abakongomani hakiyongera ko abatanzania abava mu bihugu vyo mu rengero bwa Afrika nka Mali na Senegal hame rero n'abava mu ubwo by'abarabu bagwiriye cyane cyane muri quartier yitwa Asiatique hagati mu gisagara cha Bujumbura uwaduhaye amakuru yatubwiye ko abanyarwanda biyandikishije ari bake cyane ndetse ko ahenshi atawibonekeje uwo yaduhaye amakuru yikeka ko ubwo rusansuma rushobora kuba rutumbereye abanyamahanga baba mu Burundi babangamiwe kurusha abandi abo nabo n'abanyarwanda ubushikiranganje bw'intore hagati mu gihugu bwaheruka kugira rusansuma rw'abanyarwanda mu mpisho nk'uko byashikirije n'umushikiranganji w'intore hagati mu gihugu Martin Teretse ari mu Kayanza mu ntango z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka aho yatangaza ko imbibe z'u Burundi n'u Rwanda zugawe yemeje ko abo u Burundi butabashaka
abiho naho dukeneye n'abari bari ngaho gataka abirukanye nabo nyinshi baramatari n'abasabye raporo y'abanyamahanga ba mu Burundi barazijya ari bayimpaye babikoreye ko byose kandi bigenda neza cyane mutekano ni muzo bwego rwa komiseri kominari cyangwa provinsiyari cyangwa uwundi wese mutekano ni watu wese turaba twese muzo bwego rwa koloneli ngaho onye atwara karere ka ni twese
yamara ku rundi ruhande leta y'u Rwanda yahavuye ihumuriza abarundi baba mu Rwanda mwijwi gicege yacu umuvugizi wa leta Alain Mukurarinda u Rwanda rwasavye u Burundi gufata neza abanyarwanda babayo
kurinda umutekano w'abanyarwanda nubwo batabashaka babivuze ko batabashaka ubwo igikurikiraho ni iki nukubafasha kugeza igihe bagereye iwabo hano mu Rwanda ntawe uhungabanye ku rundi ruhande ubwo umunyarwanda uri hano abyumve niba mu gihugu runaka kubati ntibagushaka nta mpamvu yo kuvuga ngo urajyeyo ariko ku barundi bari hano baryame basinzire bakora akazi kabo kuko nta muntu ugomba kugira ikibazo hano mu Rwanda kubera icyemezo guverinoma yabo yafashe
ibiharuro bitangwa n'ishami gitaba impunzi ku isi HCR hamwe n'igisata cabinjira n'abasohoka mu Burundi cerekana ko abanyamahanga baba muri icyo gihugu barenga gato 110,000 bagizwe ahanini n'impunzi z'abakongomani nka zose ziba mu makambi y'impunzi hamwe n'abandi banyamahanga bakeya baba mu bisagara nka Bujumbura rusansuma nk'iyo yaheruka mu mwaka 2016 Pierre Clavin inkuru ku bwijwi rya Amerika.